Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ho ni ku mirongo migufi ya shortwave 25/31 Ikisoro mu majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese mduteze amatwi, ni Team Harris Shimwe ubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Ejo ku cyumweru igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego z'umutekano byaburijemo ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Iki gikorwa cya kudeta cyakomwe mu nkokora n'igisirikare cya Kongo n'inzego z'umutekano cyakozwe n'abanyekongo n'abanyamahanga. Uyu ni General Sylvain Ekenge, umuvugizi w'ingabo za Kongo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo yiriwe mu bikorwa byo kwiyamamaza, avuga ko watorwa ari wese bizaba bishimangira demokarasi y'Abanyafurika y'Epfo. Naho mu Butaliyani, Papa Francisco yaraye asabiye abaturage bo mu mujyi wa Kharkiv muri Ukraine n'abandi buganijwe n'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko cyaburijemo umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Iki gikorwa cyarimo abanyekongo n'abanyamahanga. Aya makuru yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare General Sylvain Ekenge abinyujije kuri televiziyo y'igihugu. General Ekenge yavuze ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru itsinda rigizwe n'abanyekongo bavanze n'abanyamahanga bateshejwe umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi.
Igitero cyo kugerageza guhirika ubutegetsi cyahagaritswe n'ingabo z'igihugu n'inzego zishinzwe umutekano. Iki gikorwa cyo gushaka gukora kudeta cyarimo abanyamahanga n'abanyekongo. Aba bose hamwe n'umuyobozi wabo bamaze gushyirwa ku ruhande. Ubu igisirikare cya Kongo kirasaba abaturage gukora ibikorwa byabo mu bwisanzure no mu mahoro. Igisirikare n'inzego z'umutekano ziri kugenzura uko ibintu byifashe.
Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation.
Igitero cyo kugerageza guhirika ubutegetsi cyahagaritswe n'inzego z'igihugu n'inzego zishinzwe umutekano. Iki gikorwa cyo gushaka gukora kudeta cyarimo abanyamahanga n'abanyekongo. Igikorwa cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi cyabaye mu masaha ya kare ku rugo rwa Minisitiri w'Ubucuruzi Vital Kamerhe mu gace ka Gombe gaherereye mu majyaruguru y'umurwa mukuru Kinshasa. Aho kandi ni hafi y'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi. Icyo gikorwa cyari kiyobowe na Christian Malanga, umunyekongo usanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko humvikanye amasasu hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu, ariko General Ekenge nta bindi bisobanuro yatanze kuri aya makuru. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru, abantu batandukanye batangaje ko mu murwa mukuru harangwa ituze, ariko ko aya makuru yakomeje gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ambasaderi w'Ubuyapani muri Congo, Hidetoshi Ogawa, yanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko Minisitiri Kamerhe atakomeretse na gato, ariko ko abapolisi babiri n'undi umwe bagabye iki gitero barashwe barapfa. Felix Tshisekedi yongeye gutorerwa kuyobora Congo indi manda mu mpera z'umwaka ushize, atsinda amatora afite amajwi arengaho gato 70%. Indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yari itwaye Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yarahanutse. Iyo mpanuka yabereye mu mujyi wa Jolfa uherereye mu burasirazuba bw'igihugu hafi ya Azerbaijan, mu birometero 600 uvuye mu murwa mukuru Tehran. Perezida Raisi yari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Hossein Amir Abdollahian. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yasabye abaturage ba Iran gusengera Perezida Raisi. Kugeza ubu icyamenyekanye ni uko hari imvura nyinshi ivanze n'umuyobozi umuyaga. Mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru, Perezida Raisi yari yagiye muri Azerbaijan mu muhango wo gutaha urugomero yari yatumiwemo na mugenzi we Perezida Ilham Aliyev. Uru rugomero ruri ku mugezi wa Aras, ni urwa gatatu rwubatswe ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Uru ruzinduko rwabaye mu gihe umubano w'ibihugu byombi utifashe neza nyuma y'igitero cyagabwe kuri ambasade ya Azerbaijan i Tehran muri 2023. Noneho twerekeze muri Afurika y'Epfo, aho Perezida w'iki gihugu yiriwe mu bikorwa byo kwiyamamaza ahitwa Emmanuel mbere y'itariki ya 29 ubwo hateganyijwe amatora rusange ku rwego rw'igihugu. Nyuma y'ibi bikorwa byo kwiyamamaza byagaragayemo abaturage benshi bari baje kumushyigikira, Perezida Cyril Ramaphosa yabwiye abanyamakuru ko ishyaka iryo ari ryo ryose batora bishimangira demokarasi y'Abanyafurika y'Epfo.
And it's really heartening to see.
Birashimishije cyane kubona Abanyafurika y'Epfo bitabira ubutumire bwacu twabahaye kugira ngo bazajye gutora, kandi amajwi yabo akaba ari ugushyigikira demokarasi yacu. Ishyaka iryo ari ryo ryose batora birashimangira demokarasi yacu, kandi nizere ko aya matora azitabirwa n'abantu benshi.
Perezida Ramaphosa ariyamamariza kuyobora indi manda. Arakora ibi mu gihe Jacob Zuma nawe wigeze kuyobora Afurika y'Epfo, kuri ubu ufite imanza nyinshi zimureba kubera ibyaha bya ruswa akurikiranyweho, nawe kuri uyu wa gatandatu yahurije hamwe abaturage bagera ku 30,000 i Soweto. Gusa we ntabwo kandidatire ye iremerwa. Ubwo Zuma yafungwaga muri 2021 byateje imyigaragambyo itarigeze ibaho muri iki gihugu, ndetse icyo gihe abantu bagera kuri 350 bahasize ubuzima. Icyemezo cy'urukiko rero gitegerejwe giteje ubwoba bwinshi muri rubanda, bushingiye ko ibyabaye muri 2021 n'ubu bishobora kubaho. Umugabo ukomoka muri Iraq yatangiye kwiyambaza inkiko, aho arega ikigo cy'Abongereza gikora ibijyanye n'ingufu nyuma y'uko umwana we w'umuhungu ahitanywe na kanseri yo mu maraso. Uyu mugabo avuga ko byatewe no gutwika ibintu bikomoka kuri peteroli mu mirima minini iri hafi y'aho batuye. Uyu mugabo witwa Houston Jilud wapfushije umwana we w'umuhungu ararega ikigo BP cy'Abongereza gikora ibijyanye na peteroli ko urupfu rwa Ali umuhungu we rwatewe n'ibyuka bibi biva muri iki kigo. Jiludi utuye hafi y'imirima irahitwa Lumayida mu ntara y'amajyepfo ya Basra, arasaba iki kigo cy'Abongereza kumwishyura amafaranga yose yakoresheje avuza umwana we no mu muhango wo kumukingura. Yumvikanisha ko ubuvuzi umwana we yahawe bwamusize mu myenda itabarika.
Ali la yatawad la mal wala akthar mal bas hada haqqi illi huwa ana
bas ali wara musuzumye muganga arambaza mbese umuhungu wawe afite kanseri yo mu maraso? Hari aho muhurira n'imyanda iterwa n'amavuta na gaze? Mubwira ko dutuye hafi y'ahantu hari amariba ya peteroli. Arambwira ngo niyo mpamvu arwaye kanseri yo mu maraso.
Hussein Jaloudi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko 95% by'abantu batuye muri aka gace ari abakozi n'abarinzi batuye hafi yako icyo kirombe giherereye. Yumvikanisha ko kuri bo bigoye cyane kwimukira mu kandi gace kubera ko amazu yahahenze, akongeraho ko ariyo mpamvu batuye hano nubwo hari ibibazo n'ubwoba ko abantu bashobora kurwara. Hussein avuga kandi ko ababazwa cyane no kubona afungura umuryango w'inzu ye, ikintu cya mbere abona akabona amavuta n'umwotsi mwinshi mu kirere. Kuri we n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko nta kiguzi na kimwe gihwanye n'ubuzima bw'umwana we, ariko bizeye ko nyuma y'urupfu rwa Ali hari icyo BP igiye gukora mu kurinda ubuzima bw'abatuye muri aka gace bose. BP ni kimwe mu bigo by'abanyamahanga bikomeye bicukura peteroli muri Iraq, kuko ifite y'amateka kuva mu mwaka w'1920. Noneho tugiye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika iherutse gukora raporo yerekana ko Uburundi butubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse ko iki gihugu cyasubiye inyuma mu nzego zose. Iyi raporo yerekana ko mu mezi umunani gusa ashize abantu 280 bishwe abandi benshi baburirwa irengero. Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru irambuye.
Ubushikiranganje bwa Amerika budere imigenderanire n'amakungu bubona ko naho hari utwigoro twinshi twa leta y'u Burundi two guteza imbere igihugu igisata cagateka kazi na muntu casigaye inyuma. Raporo ya Amerika ivuga kandi ko imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye itandukanye n'ingiro mu byerekeye kubahiriza agateka kazi na muntu. Abahinga bakoze iyo raporo batohoje abantu 284 bishwe mu kiringo cy'amezi 8 y'umwaka uheze. Mu mwaka umwe ico gitegire cari yongereye kuko mu mwaka w'ibihumbi 2022 raporo ya Amerika yari yerekanye ko abishwe bamenyekanye bari 232. Raporo ya Amerika ivuga ko yishimikiza amatohoza akogwa n'amashirahamwe ari ku rubuga hamwe n'ayandi yabujijwe gukora nkari giteka n'ayandi. Kurundi ruhande Amerika imenyesha ko hari abanyuruzwa bakagenda mazima yongo abafungirwa ubusa bigatuma amabohero ari mu gihugu arengegwa. Iyo raporo itangaza ko mu mabohero 11 ari mu gihugu harimo abafungwa barenga 12,200 kandi afite ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,300. Raporo y'ubushikiranganje bwa Amerika ishimangira ko n'icyo gitegiri kiri mu bihonyanga uburenganzira bw'abanyororo kuko badaheza ngo babeho neza haba mu byo kwivuza, kuburanishwa, gufungurirwa uburaro n'ibindi. Abahinga bakoze iyo raporo bashimangira ko abakekwa ko icyo bita ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu ari bamwe mu gwaruka gwegamiye umugambi uri ku butegetsi abakorera urwego rw'iperereza habe na bamwe mu bapolisi. Amerika igatangazwa n'ingene Uburundi busa n'ubwahaye indaro ukudahana ibyaha bigatuma atawucibanga guhohotera abandi. Ibi abaharanira agateka kazi na muntu bakorera mu gihugu baravyiyamiriza ndetse bakavuga ko ari ugukorera intebe ishushe Uburundi. Umuvugizi w'ayo mashirahamwe Gerard Hakizimana anatwara rimwe muri yo Foricone F yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubu uwukoze caha abihanirwa. Niho ayo mashirahamwe ahera yagiriza abakora bene ayo maraporo ko bahengamye.
Agateka kazi na muntu kifashe neza cyane, haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare. Ibyo byose byerekana ko ibikorwa byose bidateka kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye. Hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro, kubara neza. Aho mengo igisata cy'agateka kazi na muntu mu Burundi hari inzira ikirasha kugira bacafuze gusa atari amaraporo yotuma agateka kazi na muntu gatsimbata, bavuga ko ashobora no gucanishamo Abarundi kuko ntitwigeze tubazwa nk'amashyirahamwe yigenga kiretse ko bagiye barumvira amashyirahamwe adagikorera mu gihugu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yafadikanije n'andi mashyirahamwe mu gutera ingorane ubundi bwaciye mu 2015.
Uko biri kose raporo ya Amerika ishimangira ko iyo haramutse habaye imanza mu butungane z'abakekwa ko ivyo vyaha zibamwo irementanya canke kugereka ivyaha bikomeye kubaharanira agateka kazi na muntu abanyepolitike n'abamenyeshamakuru kugira ngo bise nk'iterabwoba kuwohirahira akanegura ibikorwa vya leta. Amerika ivuga ko ivyo bisa no gutwaza umukazo mu gihugu cemera demokarasi n'intwaro rusangi. Raporo ya Amerika irangiriza ku mpungenge zo gufunga abamenyeshamakuru no kubatera ubwoba, ukubuza ubwigenge abashaka gushikiriza ibyiyumviro n'abashaka kugira amanama canke imyerekano yo kugaragaza akari ku mutima. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima kugira ngo agire ico ashikirije kuri ivyo birego, yamara ntiritavye telefone yacu. Ijwi rya Amerika ryamwandikiye ubutumwa riramuha n'iyo raporo ariko naco yashimye kutwishura. Icyo bikoze kenshi leta y'u Burundi yama yaneguye amaraporo nk'ayo ikavuga ko ahengamye. Pierre Clavier ni inkuru ku Ijwi rya Amerika.
Ntabwo ari Burundi gusa havugwa iki kibazo kuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanakoze raporo ku Rwanda. Iyi raporo ivuga ko mu Rwanda naho hakigaragara ibibazo bikomeye by'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyi raporo igaruka ku bikorwa byabaye mu mwaka ushize wa 2023 aho yerekana ko igihugu nta ntambwe ifatika cyateye ugereranije n'umwaka wari wabanje. Ikavuga ko hakigaragara iyicwa ry'abakekwaho ibyaha bataragezwa mu butabera ndetse n'izimizwa ry'abantu. Temistocle Mutijima yasomye iyi raporo adutegurira iyi nkuru.
Ni raporo ngaruka mwaka ikorwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ikagaruka kuko ibihugu byitwaye mu iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. yibanda ku ngingo zigera kuri zirindwi zirimo iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu uburenganzira n'ubwisanzure by'abaturage ubwisanzure bwo gukora politiki na ruswa mu nzego za leta hazamo kandi ingingo y'uko leta yitwara imbere y'igenzura n'amaperereza ry'imiryango mpuzamahanga kuhavuzweho nyangwa ry'uburenganzira bwa muntu hakaza irebana n'ivangura n'ihohoterwa mu bagize sosiyete ndetse n'uburenganzira bw'abakozi ku Rwanda iyi raporo ivuga ko mu mwaka ushize hari amakuru menshi yerekanye ko inzego za guverinoma zakoze ubwicanyi buciye ukubiri n'amategeko harimo no kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga hasohotse inkuru zivuga ko polisi yishe abantu bashatse kuyirwanya igiye kubafata cyangwa bashaka gutoroka kasho ikavuga kandi ko indorerezi zayihaye amakuru ziboneye abapolisi n'abasirikare bica abantu bakekwaho ubujura kuri ibi raporo itanga urugero rw'umuturage wo mu karere ka Bugesera wakekwagaho kwiba insinga z'amashanyarazi akaza kuraswa na polisi bivugwa ko yashakaga gutoroka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko nta raporo z'iperereza zashyizwe ahabona kuri ricwa n'ubundi bwicanyi busa naryo ku izimizwa ry'abantu raporo ivuga ko muri uyu mwaka wa 2023 nta makuru y'izimizwa rigizwe mu ruhare n'abategetsi bo muri leta yabonetse nyamara ikavuga ko ubutegetsi ntacyo bwakoze ngo buperereze ku bibazo bikomeye by'izimira byabaye mbere yawo naho ku ifungwa ridakurikije amategeko raporo ivuga ko hari amakuru menshi y'ifungwa riciye ukubiri n'amategeko yagiye agaragara yewe iryo hakaba ubwo riherekejwe no gukubitwa n'abapolisi ko guverinoma yaba yaragiye yifashisha ifunga rinyuranyije n'amategeko nk'igikangisho cyo gucecekesha abayinenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nayo iyi raporo kandi iragaruka ku itotezwa nyambukiranyamipaka ayivuga ko hari amakuru yizewe ko leta mu buryo butaziguye kandi inyuze ku bandi bantu yagaragaje gutera ubwoba cyangwa kwihimura ku bantu bari hanze y'imipaka y'igihugu mu bikorwa abo bakorewe nk'uko iyi raporo ibigarukaho harimo kwicirwa iyo baba gushimutwa gucyurwa ku gahato cyangwa se urundi rugomo abakorerwa ibyo ikavuga ko biganjemo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi baba mu bihugu by'amahanga raporo kandi yongeye kugaruka kuri porogaramu y'ikoranabuhanga ya Pegasus bivugwa ko leta ikoresha mu gutata batavuga rumwe nayo ayivuga ko abakora ubuvugizi bongeye kuyimenyesha ko leta ikomeje gukoresha porogaramu z'ikoranabuhanga mu gukurikirana abayinenga haba mu gihugu no hanze yacyo ndetse ko nk'uko bitangazwa n'umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta Pegasus Project nomero ya telefone ya Cassien Ntamuhanga utavuga rumwe n'ubutegetsi waburiye irengero nayo yari ku rutonde rw'izakurikiranwaga n'u Rwanda rukoresheje iyi Pegasus nyamara u Rwanda rwo rwakunze guhakana ibirego by'uko rukoresha iyi porogaramu ku ngingo yerekeranye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza naho iyi raporo ivuga ko hari aho abategetsi bakoresheje itegeko rijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu gucecekesha abantu igatanga urugero rw'umuturage wa Kangondo Inyarutarama mu mujyi wa Kigali ubufunzwe wasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa imyaka 14 azira kugereranya kuvanwa na leta mu byabo nta ngurane na jenoside ku bwisanzure bw'itangazamakuru iyi raporo yagarutse ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari John Williams rwabaye mu kwa mbere kwa 2023 ivuga ko nyuma yo kugwa mu mpanuka ya moto yabaye mu gicuku urukiko rwemeye ubwirege bw'uwamugonze iyi raporo ivuga ko hamwe no kwica umuntu utabigendereye mu rubanza ivuga ko rwabaye nta bagenzuzi bigenga bahari yewe rwaba rwaranaburanishijwe mu muhezo raporo ivuga ko nubwo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ritabogamye ku byo yise bidasobanutse ku rupfu rwa John Williams ibyo bitigeze biba mu magambo ahinnye ni ibi bikubiye muri iyo raporo y'ibyabaye umwaka ushize
Nikano no twerekeze mu makuru y'imikino ikipe ya APR Basketball Club irisegura ku bakunzi bayo nyuma yo kwitwara nabi mu mikino yo mwitsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League mu mikino yabereye i Dakar muri Senegal Jean-Claude Munyandinda aratugezaho iyi nkuru ariko anatubwira mu mpira maguru uko byifashe aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gutangira umwiherero wo kwitegura gukina n'ibihugu bya Benin na Lesotho
Nibaruwa ya shizu kwa gara gara mumera zi chunga rijishize uwe wazubi chipi APR Basketball Club wala sabimbawazi abafanabayo. Iyo baruwa ilajiriti tuwa shimira abafanabachu badahwema kutuba hafi. Gusa tuwa wajwe chane nuko tukawa tengushemu michuna Basketball Africa League heru tekwe Dakari muri Senegari. Ture merijana kuijana uruhare rwacu mu gutsindwa kw'ikipe ya APR Basketball Club. Iyo baruwa ikomeza isobanura ko impamvu nyamukuru yatumye ikipe y'abasirikare b'u Rwanda iza ku mwanya wa nyuma igahita isezererwa muri bal ari imvune abakinnyi bayo batatu bagize aribo Adonis Faila, Obadia Noe na Dario Hunt. Mu gusoza ubuyobozi bwa APR Basketball Club burasaba abafana bayo gusengera abo bakinnyi kugira ngo bazoroherwe vuba kandi burabizeza ko iyi kipe niyongera kubona amahirwe yo guseruka muri bal itazayatera inyoni. Gutsindwa kwa APR Basketball Club byatumye nta kipe y'u Rwanda izagaragara mu mikino ya kamaramaka y'irushanwa rya bal izatangira muri iki cyumweru muri Bekare na Iremera. Umunyamabanga mukuru wa APR Basketball Club Eric Kalisa Sarongo mbere yo guseruka mu mikino mu itsinda rya Sahara yari yatangaje nyamara ko feri ya mbere iyi kipe yabo izayifatira ku mukino wa nyuma.
Intego yo iri hejuru kabisa, intego turashaka tuko turashyira ikipe ishobora kugera kure hashoboka ariho kuri finali. Niyo ntego, nicyo twifuza, nibyo turiko turakora, n'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri December ngo ibe iri kumwe ikora imyitozo iri kumwe. Nivyo ngivyo ni kugera tugere kure hashoboka, kandi kure hashoboka ndiko ndavuga ni muri finali. Iyo niyo ntego.
Amakipe munani agiye guca amatana guhera muri kimwe cya kane kirangiza cya bal ni FUS Rabat yo muri Maroc, Petro de Rwanda yo muri Angola, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, National Al Ahly yo mu Misiri, Al Ahly Benghazi yo muri Libya, Rivers Hoopers yo muri Nigeria, AS Douane muri Senegal na US Monastir yo muri Tunisia. Tunyeruke mu mpira w'amaguru, muri iki cyumweru twatangiye abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bazatangira umwiherero wo kwitegura guhura n'ikipe y'igihugu ya Benin ndetse n'ikipe ya Lesotho. Ni imikino y'umunsi wa gatatu n'uwa kane mu majonjoro yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi ku kipe y'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Iyi mikino yombi izaba mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ku itariki ya gatandatu intarangwe za Benin zizahura n'Amavubi y'u Rwanda kuri Stade Felix Houphouët Boigny Abidjan muri Cote d'Ivoire. Umukino wa Lesotho n'u Rwanda wo uteganyijwe ku itariki ya 11 ukazabera kuri Stade Moses Mabhida mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu nyuma y'imikino ibiri kuri buri kipe mu itsinda rya gatatu, ku mwanya wa mbere hari ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite amanota 4 kuri 6, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Afurika y'Epfo ifite amanota 3, Nigeria iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 2, ikipe y'igihugu ya Lesotho nayo ifite amanota 2 ikaza ya 4, Zimbabwe ni ya 5 nayo ikagira amanota 2. Ku mwanya wa gatandatu ari no wa nyuma hari ikipe y'igihugu ya Benin ifite inota 1. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Naho i Burundi amakipe ya Flambeau du Centre na Lukinzo yitwaye neza mu mikino y'igice cya kabiri mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu gutsinda Ibujumbura. Naho kuri iki cyumweru niho hasojwe umunsi wa mbere w'irushanwa ry'umupira w'intoki wa basketball. Iyi nkuru twayiteguriwe na Desire Hatongimana.
Inyuma y'amezi atandatu irushanwa rya basketball ihagaze mu Burundi, abakunzi b'urwo rukino bongeye guhurira ku kibuga bararaba urukino bakunda. Bari benshi bitabiriye izo nkino ziriko zihuza imigwi 11 mu gisagara cha Bujumbura. Inyuma yayo majonjora hazosigara imigwi 4 iyongere kuri Dinamo, Urunani, Tigers na Remesha zarangije ihiganwa ry'umwaka uheze muri zine za mbere. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza Rezipo batsinze Karera Lions amanota 99-50 amenyesha ko kubona abakinnyi abamenyereza ke n'abakunzi babo bongera guhurira ku kibuga ari ibyo gushimira Imana. Amenyesha ko basa n'abari barahungabanye
kwa byakiriye neza basketi yo kugaruka kubera muraje kwa akazi ka misi yose n'ibintu dukora dukunda n'ibintu tubeshejeho muri uno mwanya. Turabishimira Imana rero kubona basketi yaragarutse, twasubiye gutangura gukina. Ni ukuri n'ikintu gikomeye cyane, n'ikintu cyo gushimira Imana.
Uwo mumenyereza yizera ko n'abakinnyi bagiye hanze bagiye kugaruka n'imigwi ikagura abakomeye kugira ho basketball yari igeze ntihasubira inyuma.
Mu tekinisiye ndi bazaka kamera kaje ko muri kakambi nyine kurero ko bari ni ganwa rikomeye ni ganwa rifite visibility cyane ari kugaya ikipe cyangwa igihugu. Numva ko muri rusange ndi bazaye ko zosubira gushyira mu zindi ngugu ku buryo basketball yo kugwa rwego rwa uramwo urabye n'abakinnyi bashoboye gusohoka benshi babatanze igihe gitoyi. Ndi baza ko babatije mu ikipe bagiyemo, arabagiye mu Rwanda, arabagiye muri Congo. Kwa wasambia sasa masezerano ma ekipe yabo barabatije gatoyi bibaza ko iganwa nyazina ni ryatangura kuzafunga ubuzizo jamu ko ekipe ishobora gutsinda sasa ma ibyo kuzokina bari
kubona rero inkino zisubira gutunganywa. nuko ibihano vyafatiwe ishirahamwe rya basketball mu Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu FIBA bitabuza itunganywa ry'inkino mu Burundi canke kwitabira amarushanwa mpuzamakungu. Kwigenekezo rya 15 za kuno kwezi niho FIBA yandikira Claver Hacimana yatoye ngarongore Febabu nimumenyesha ibihano vyafatiwe Febabu inyuma yaho iburije Dinamo kwambara imyambaro iriko Visit Rwanda vyaviriye mu mugwi gusezeregwa muri ayo mahiganwa. Febabu yahanishijwe ukwezi atagikorwa cha basketball itunganije ibihano vyatangwe igenekezo rya 12 ukwezi kwa kane bisigura ko izi bihano vyamaze kurangira. Febabu yahanishijwe kandi kuri hadabu y'amafaranga 50,000 by'amafaranga yo mu Busuwisi. Ayo mafaranga ategezwa kuba yarishwe mu minsi 30 guhera itariki 15 ukwezi kwa gatanu ibyo bihano bifashwe. Ayo mafaranga atarishwe canke Febabu ikongera gukora amakosa nka yatumye Dinamo isezeregwa mu nkino za bal ibihano bikakaye bizofatirwa Febabu. Mu mupira maguru naho Flambeau du Centre inyuma yo gutsinda Vitaro ibitsindo biri kubusa ukuguru kumwe kumaze gushika mu gice cyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Rukundo Jean de yamenyereza uwo mugwi ntabihakana ariko akamenyesha ko akazi kabarariri yari kenshi imbere y'umugwi wa Vitaro uzi gutwara ibikombe.
Mbere yuko dukina iyi match twari kuri 50-50 ure ko natwe bamaze gukina match ale tukatwabonye mu intsinzi nuba ko turimo kuri 60-40 hama cyo tuzokora mu kugaragaza kwitegura match ya hoto tuzokina ku musi manuza cyo tuzokora tuzogerageza kwibagira i match ale twakinye kabonye mu intsinzi dufatiye mu match tuzokina dimanche ko ni nka final kuko giye twaguma twiyumvira kuri match ale twonume ngo turafise avantage par rapport a Vitaro zinazo bitisho kutatubera byiza.
Rukinzo mu rundi rukino gice cya kabiri shiri cya nyuma yatsinze message ngo zibitsinde bibiri kuri kimwe kuw'Imana uza hazomenyekana imigwi izohora mu rukino rwa nyuma uzotwara ico gikombe azuca serukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe wa Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.
Nshuti muduteze amatwi aha niho amakuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi bacu badufashije gutegura no kubagezaho aya makuru Edi Rwema niwe washyize hamwe amajwi kuri mikro mwari kumwe nanjye